mira urukundor wawe urgo wanyeretse igorogota awikoreye imitwaro yanje aho niho narukiye. Yeah.